mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vya ino genekerezo rya 17 ukwezi kwa 11 turi muri 2018 hano muri studio ndi muri kumwe na Joy Diane na hazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muriko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa ari mu Burundi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mwese tubahaye ikaze. Turi kandi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, Facebook ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshuti bakunzi, iminsi yose ya gatandatu abatumire abari mwebwe mutwumva aho muherereye hatandukanye, mu bisagara bitandukanye, mu makartie atandukanye, mu bihugu bitandukanye, kugira ngo mushobore kutubwira amakuru avugwa ahiwanyu, mungire mugire ico muvuga kuyo twabashikirije. Tumaze kuronka David ku murongo wa telefone, niwe duherako. David, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego ndabumva madame, nizawa.
Uherereye he?
Ndi mu mujyi wa Bujumbura.
Mu Bujumbura haravugwa make.
Mu Bujumbura na moro vrema ndi namwe iyo.
Natwe turashima akabiho katuzindukiye ariko nta sikirenga. Yego. David, namakuru tuzaniye avi Bujumbura canke hayicu ufise kuyo twagutangarije?
Okay, nyina taka ngo mu Bujumbura ni rire imbuguke mu za politike muri Kongo zigise tengurira kibazo bibera muri kivu ya majepfo.
Yego, ahanini ugashaka kuvuga ibibazo bibera muri Kivu ya Majepfo nk'ivyaha?
Umva, ni ibibazo by'intambara.
Reka tuzogerageze turabe hama tuzobikurikiranira hagufi tukubwire.
Yawa, murakoze cyane, nicyo nashaka kubabwira.
Murakoze cyane, ubwire umunsi mwiza David.
Yawa, nama.
Tuse kandi na Fabrice ku murongo wa telefoni. Fabrice, kaze nawe?
Yego, mwiriwe.
Aho uherereye ni hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda. Muri Nyarutarama.
Muri Nyarutarama havugwa makiga Fabrice.
Mu by'ukuri bwa neza twabonye imvura. Nubwo ari mu mujyi badahinga ariko imvura yahageze. Icyo nashaka kubisabira kugira ngo muzamuze n'umuyobozi w'akarere ka Mpanga mutubarize ikibazo kijyanye n'uko imfubyi zitasezerewe zibayeho nabi z'inzererezi. Muzamutumire ngo muganirize
ku kibazo c'iki
cy'imfubyi zitagira aho zibarizwa zarerewe muri jamu umuyobozi w'akarere ka Mpanga.
Icyo kibazo cifashe gute wewe uko ukiziga Fabrice?
Uko nyizi ngende umwe muri bo nari nanabandikiye, nari nabogejeho ikibazo cy'uko ukuntu uwo muyobozi wa jamu yadusohoye ntiyagira icyo atumarira, kandi abandi yaragize icyo abamarira batuza babaho ubuhunzi bamera nk'abavuyemo. Tutagize amahirwe yo kuronka imiryango tubaho nabi, kuko ubwo bamwe twabaye nk'inzererezi.
Mugera kuri bangahe hama muri hehe ubu unye ko uvuga ko muri nk'inzerere?
Ubungubu ngewe ubungubu nkora akazi ko mu rugo ni aho ngaho i Kigali muri Nyarutarama. Ariko n'abandi babayeho nabi mu buzima butandukanye, abandi babyize kubera kunanirwa kubura uko bifasha ubuzima bwabo, barashutwe baterwa inda, babayeho nabi, nta adresi bagira. Nubwo buryo tubayeho nabi rwose muri make. Twasaba n'ubuyobozi bw'akarere ngo bunatwubakire, ntajye ugira ngo ndabikurikiranye, ahubwo ugasanga barafata barashimuta bakamfunga bakamubita ibintu bitandukanye
ama mugera kuri banga
abana bagera kuri 50 nuko muze kucukumbura kuri Facebook nitwa ADPR Nyirafaranga muraza kubibona muraza kubona ubutumwa nabohereje ari bona nimero zo mu yobozi kugira ngo
urafise aka email ga Fabrice
oya ni Facebook
urashobora guca mukanya usubira kuturungikira ubwo butumwa uvuga kaburungika kuri radio ya charubaz@gmail.com bishobotse bidakunze naho ugashobora kurungika ubwo butumwa kuri Facebook ukongera ukaburungikaho hama urafise ka WhatsApp
oya ni Facebook nyine ntabwo ndatanya gukoresha WhatsApp na nayifungaye ko ntabwo ndatanya kuyikoresha
uraturungikira ubwo butumwa kuri Facebook ongera uturungikire mukanya
cyane cyane nagira mu bisubire nuko rwose mwazadutumirira nanone mu bijyanye na bya politike n'abayobozi b'i Kigali cyane cyane ngabizi gitwara ingabizi gitwara akadusobanurira atekereza ku Rwanda kuko ari umuntu udakunda igihugu kandi twebwe tukibona igihugu ntacyo gitwaye twagira ngo muzamudutumire mu mubaze icyo anenga igihugu kugeza uyu munsi tubona igihugu ntacyo gitwaye
ariko uvuze ko ari umuntu adakunda igihugu urahava usanga uri kuramurengera karimbi atariho ngaha kuri mikoro kugira ngo aheze yisigure tubabarire ntitwo kwemera ko ubikomerezaho gusa icyo twemeye kuri ico kibazo cawe c'imfuvyi hamenyesha makuru batandukanye bacu Kigali turaza kugerageza kubabwira ama bagikurikiranire hagufi tubanze twumve ahari ukuri imbere yo gutunganya ikiganiro urakoze cyane Fabrice ugira umunsi mwiza tose kandi na Elekia kundi murongo wa telefone ikaze nawe wereke
ndabumva neza
uherereye he
ndi no Tanzania mugani ndi nzuka hiyo Burundi mukenda ju
Tanzania uherereye he neza na neza mu ikambi canga
oya sindi mu ikambi ndi no Katoro nyene
wagiye gupagasa
ngiye gupagasa ngiye zabura goye
no no byashara biraboneka
byashara biraboneka bukeye nyine umenye napa gukora none gire gitereme tuzabake
upagasira mu bikinga ho Tanzania gaileke
ino akora kazi nyine ho kugemera nyine ho mu cheri yandi yemu gira nyine za kundo kwisha shi reka gira ko ubundi kwiga
nyo guhiga hara na barundi benshi muri kumwe muri ubwo buzima bwa urimo ngaho nuko reki uno munsi rero n'amakuru tuzaniye canke n'ivyumviro kuyo twagushikirije twebwe
kuhohotera abantu cyane cyane n'abari mu ntuze hubatse usanga bakora igisukari ariko abantu remo gatoya
ku vyerekeye iki
kungwara y'igisukari kungira gute
kungwara y'igisukari si byinshi twashaka kukubwira kuko tutari mu kibanza cha muganga ariko nk'ibyo muganga ari yavuze ku munsi batunganya ico kiganiro baravuze yuko umuntu arakwiye kuza aranondora imitsi bikwiriye akagerageza akajya imfungurwa zitari mbi ku magara y'abantu aho harajamo za mboga hakajamo n'ivyamo
akora gasiporo
yego ushobora kuja ku ijwi rya Amerika ahanditse muri isanga urahasanga ibiganiro byose twabatunganirije gutyo ugashobora gusubira kucumviriza urahasanga umuco wose
mbe mama bifitiye ibiganiro
sabwe
mama bifitiye ibiganiro
baragicishije ku ryaciye muri isanga isaha yose urashobora kuja ahanditse muri isanga ku ijwi rya Amerika mukongera ukagikurikira
Daniel.
Yego.
Sawa, mugire umukoro wa mwiza turashima twese karibino gatoro.
Urakoze cyane ugire umugusimiza nawe ngaho Elekia muri Tanzania.
Nakindi mu nzira zo gutahuka mu biranda si setani zimaze. Kubera ubuzima mbona mwe n'ubuzima bwimwe buragoyega, iyo ushaka kubaka igihugu wakuziyemo, biragoye.
Urakoze ugire umusimiza.
Ndashaka kwereka abandi ba teri cyingire ku bahungu cyane cyane bakunda kuruka mu bindi bihugu bitanyizi iwabo
mm
niko kwa yibo tiyo ngeso nindi
kandi nawe humva utari mu gihugu cawe gareke wagiye gupagasa
eh nakiri mu gihugu cyo wanje mugani irago irakiri ko ntataha
eh ngira ngo na eh
ugasanga batuye isi nyinshi
eh
isanga ibagiye n'abazegi babo
wedi
ngumva umuteyi ashobora kuvuga ngo yarabyaye kwere
duhava usanga ubarengeye akarimbi reka tugusezerere kiubwire umunsi mwiza
nta kibazo mbwire umugabo wa mwiza na mwese
Innocent ikaze nawe Innocent uratwumva Innocent turi kumwe ku murongo wa telefone uratwumva
ukomeza bwo mpaka neza cyane
aho herereye hama n'amakuru tuzaniye canke n'ivyumvire kuyo twagushikirije
Ese cyo umuri kano kanya nkabandi nga amisira cyangwa cyumbura nga amukanyoshe. Eko me uno munsi rero nkuko bisanzwe kwa gatandatu. Nga twari ko twahimbaza umunsi wahariwe umugwanyi nga mu Burundi mu mugambo w'Isiride FPD. Uno munsi akaba ariho usozerewe ngaha imaka mba Nyanzarake. Bikaba byari bihimbaye cyane no ngaha mu gisagara cya Bujumbura ahantu bita kure ya tele bawuhimbaje neza nta nkomanzi ziriho hakaba hateze n'amajambo menshi y'inkoramutima ngaha mu gisagara cya Bujumbura
urakoze ugire umunsi mwiza
yego nabo urakoze kuko hano kuza kuri Fizi ya Mwere
yego twese na Cedric ku yindi murongo wa telefone Cedric Kaze mwaramutse neza aho uherereye hama n'amakuru tuzaniye canke ni ivyumviro
bo yewe nkuko bisanzwe bemerere nga kampala Uganda hama nagomba cyamiri nagomba kubanza kubaramutsa ngaho hama nje njagomba guca nakuyibariza akabazo kamwe nti mugenzi wanyu maze igihe ntamwumva mugenzi wanjye Thomas Kamirindi yoba ari mu karuhuko cyanjye
ara nta karuhuko arimwo aravuga amakuru akatari gake akaremesha n'ibiganiro
nuko namaherutse kumwumva kuri turi muri sanze maze igihe kitari gito
urumviza muri sanga kuva kuwa mbere gushika kwa mungu ga Cedric
ego yo uhinga nkoranyambaga butangoye bandi ku murongo kesha ariko muze kumuntagiriza ntase zikomeye arakora mu katana Cedric
turamubwira nko kwa kabiri ho yariko anaremesha ikiganiro muri isanga
ngira ngo connection zari zangoye sinashobora gukurikirana
urakoze cyane ubwire umunsi mwiza
ego bo hago hamwe nagomba kuvuga kuvuga kuri makuru mwadushikirije cyambere nagomba kuvuga ko nagomba kubanza gutera intege cyangwa gushimira umugunyi serwa igihugu intamba mu rugamba ko wabyifatemo neza mu rukino rwabahudije n'igihugu cyo ngaha hirya Sudani y'epfo ego nkagomba nkabatera intege hama nkakaburira abategetsi bo muri leta gukora batiziganya gushyiramo ingufu cyane gushyigikira uyu mugunyi serukira igihugu wacu kuko warayiteye iteka igihugu yego
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
yego murakoze namwe mugira akazi keza
ijo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri sanga kwa gatandatu nshuti bakunzi akanya bari rwanyu muduha makuru avugwa ahiwanyu mukongera mukagira ico mushikirije kuyo twababwiye twese na Jean Bosco na Wikad
mwiriwe
uherereye ka Jean Bosco
Kigali mu Rwanda.
Kigali mu Rwanda haravugwa maki Kigali.
Na ameza ni ngo rirangije kugwa mu kanya gahisa.
Eh, ngo numugisha.
Ni cyimana ntaya abaturage.
Jean Bosco na makuru utuzaniye avuye Kigali canke.
Ego kariko cyambere ka bandi bashimire kubiganira mu dushikiriza. Ikindi cya kabiri narakoze cyane kandi ndashimira n'umugwi w'igihugu cyacu kuko wadugira ibendera ry'igihugu cyacu ikintu nashaka kuvuga n'ibintu bashyizeho mu Rwanda by'inkira gutabara zigenzura abamutari kuko barahohotera abantu ho nk'ikaruruma barabahohotera bya cyane kabisa kare kubera ko bari bapfunze umuhanda uja Nyabugogo kuko uno munsi baca ku gisozi hari umuntu yaje ari kumwe na mugenzi we nyine bari kuri moto afite telefoni barangije barabahagarika kandi uwo muntu atari umumotari akora telefone yaragiye kuri aho umuntu amwitabye amuhamagaye noneho babaga bahise bamanuka bavuga ngo arimo arabafotora ngo n'ubumenyesha makuru
abo bagabo mbeza abagabo uvuga ni bande
n'inyura gutobagenzi aho mutari mu muhanda noneho batangira guhara ngo n'umumenyesha makuru arimo arafotora ngo baboherereza amenyesha makuru bagenzi babo bashyire kuri televiziyo batangira guharira ariko wumve ko iyo ni ihohotera bitagira iyo riba rihagaze turasaba ababajijwe babahe gasopfo bareke gufata abo babonye bafata abo motari bajijwe bareke gufata n'abandi n'abaturage basanzwe kandi amamoto abatarayo baguze ngo bagiye akazi ngo bakayafata kuko arayo bakoresha mu kimotari kandi bakaca bashaka kubitira ngo nizamaneko z'igihugu z'abandi
none abo bamotari bo abo babafata babashaka kwiga
babaza byangombwa ariko gusa ikintu cyamubaje n'uwo muntu n'uwo mugabo bafashe ngo n'umumenyesha makuru ngo arimo arafotora bakajya kumuhohotera bagatangira kumucurika bamucurangura ngo ni maneko y'igihugu kandi atabishye abizi hari umuturage asanzwe yarimo arirengana yiviriye mu kazi kiwe icyo nashaka gushyikiriza
urakoze ubwira umusimiza Jean Bosco
nange murakoze
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunzi turabandanya n'ikiganiro iwanyu ikiganiro muri isanga misi yose ya gatandatu rero murazi yuko turabaha akanya usibye ko tubaha akanya mukidagadura mutubwira amakuru avugwa ayiwanyu turanabashamo n'utuzi kibwira ngo mushobore kubandanya mumererwa neza aho muherereye ni muri isanga ku ijwi rya Amerika
message na pen na kaya nungu rwiteke yo weekend igeze ati adosheri uri head to soke yoro rukundo ruramvuna nge nabona gibyacu bizana matu kabumwe gusa amahitamo yacu samwe imitima simwe nge mbono ndende
icyo mutima wanje ushaka nukwibe
ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda toste na King ku murongo wa telefone King Kaze King uratwumva
yego uratwumva baramukirije negosiye
ku video twe turashima yego hatagihindutse turabona umunsi watanguye neza
yego umunsi watanguye neza ariko batambiye hanze kubamenyana nagomba kwanza mbanze ndabahumye akazina kanyu kuko sida kazi
mbabarire nitwa Diane Nahad yego
okay no kuvuga ndashima cyane rwose ibiganiro mutugezaho kuko kuri isi imana no kuvuga radio ahanini nenda kandi ndaheza agaciro cyangwa amakuru yamahereza agaciro ni radio VOA kuko hari amaradio dusanga adushikiriza amakuru ataho aba yegamiye na gatoya kuko badatamikwa ijyaho rero muri kiriya ntacyo nari mfise ndabashikiriza ahanini kujyanye n'amakuru ariko mu karere ndirehemo usanzwe ndi muri Tanzania turi mu gihe cy'imvura ariko twebwe imvura abantu barateye imyaka ibimusi ibyuma kuko ni izuba ariko mu gihe cy'imvura ariko nuko biboneka yuko hari ubuce bumwe bumwe usanga imvura igwa ari byo bitangaje basanga ku metero zitanu imvura ikwiragwa ariko
turacyari kumwe
gake kuko hari bamwe biyumvira yuko baraho bita bavura ati boba bagira imikenyero nkwiye kuko bimeze aho biherereye rero mu nce mukeya hariho ibyo nigeze kugerageza icyo bivuze ko ku byerekeye n'amakuru yari kuri Facebook bavuga ko ibijyanye n'ifungwa ry'amaradiyo mu Burundi hariho VOA na BBC muri naragize icyo nshikirije kandi nagerageje no kumvikira mu minsi yagejwe bituma ko byahaye iby'abanyamakuru mu gihe nsaba u Burundi ko kuri aya maradiyo yadukuye kure cyane cyane BBC n'iyi VOA ndibuka ndi muri Congo iradiyo wasangaga ahanini isashe impunzi yari amaradiyo abiri mu by'ukuri kandi na n'ibyo gushobora ndi no kuvugana ubwabo n'abari ku butegetsi ntibobyirengagiza ku akamaro ka maradiyo icyo yakoze kuri yakoze igikorwa gihambaye cyane rwose uyu munsi rero nande kuko yego ntazibana zidakubita na mahembe nande byarashyitse hakaba akantu katagenda neza ntibyari ngombwa yuko habaho ingingo yo guhotora ariko ni byiza yuko habaho kuganira y'Uburundi nayo maradiyo nambara akakosa kari kabaye kugira ngo barabe ukuntu mu by'ukuri ko torego inyishu vubana bwangu ariko abanyagihugu babahereze agahengwe ko gusubira kandi kumviriza amakuru afise akanovera nk'uko dusanzwe tubizi mu isi yose. Rero hari ikindi nanifuje nari nabasabye nk'uko nabandikiye nabasabye yuko mwozo tugira mutumire uwitwa Marigarita warakamfitiye ubu ngubu ari mu Rwanda ibintu byo gufasha imfubyi hariho amakuru menshi cyane rwose avugwa ku bijyanye n'ibikorwa byiwe ariko arakora rero kuri ibyo bigatuma umuntu agira amakenga menshi cyane rwose kuri jyewe ugiye nubonye ahari kuri ku kigo nakoze ubona yuko ishobora kuza mu bombe cyane se bombe ishobora kuzoturika nyuma y'imyaka runaka igahitana Uburundi bw'ejo.
Bombe yiki ushatse kuvuga iki gakinga
icyo shatse kuvuga ku bijyanye n'ama apres ndi no kuba kubirugwa no ku yego ibikorwa akora ni byiza ariko nari navuze ati ni byiza ko mwo mutumira kugira ngo atange umuco kubiri ko biravugwa muri uwo mwanya ibyo kuvuga ariko ni byiza mu gihe mwamutumiye umuntu rero akamubaza ku bijyanye n'ibikorwa ariko arakora uyu munsi cyane se n'ibyo yakoze kugira ngo intumbero baziha agerageze nawe kubitangira umuco kandi muzamukoze cyane rwose.
Ntidutaho icyo ushaka kuvuga ariko tuzogerageza kumurondera sinzi ko hari icyo ushatse kuvuga muri ibyo bikorwa ni utubazo ufise ku bikorwa akora cyane.
No kuvuga mu gikorwa akora tuzi yuko ariko arafasha urwaruka rw'abarundi rwagiye inyuma y'igihugu bivanye n'ingorane zijyanye n'injyane za politiki zagezeho mu gihugu. Mu by'ukuri igikorwa akora ni icyo gufasha rero ariko mu rwego rwo gufasha bamwe ntibabona kumwe ni byinshi cyane rwose niyo mpamvu nababwiye ati si byiza yuko muri umwanya si umwanya wo kuba umuntu yo gukora amazaza amadevelopema y'amajambo ariko
ugira umunsi mwiza tuzomugerageza. Urakoze ugira umunsi mwiza tuzomugerageza.
Ego nagiye ndabashimiye cyane rwose kuri VOA muheza agezeho.
Urakoze cyane rwose. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubafise kandi na Thomas Kundi murongo wa telefone Toma Ikaze.
Mahoro neza.
Yego aho uherereye hamuduge ku ijambo.
Bwa mbere bwo mbanje kubaramutsa ndabashimira ku kigoro muha abanyagihugu kuko mwaratubereye imfura mu gihe amaradiyo twahora tushikiriza ku izimviro yagize ibibazo akanaturigwa iki ni ikintu cyo gushima kuko mwatubaye hafi mwatubereye ababyeyi Haima ikibazo je nakunze kwiga ni kintu kijanye n'ukuri kwibiba biriko biraba mu gihugu.
Mhm.
Uno munsi urumva ngo hari abasoda b'u Burundi bo barajabutse ubutaka bw'u Burundi bakaja muri Kongo.
Mhm.
Ariko ukumva mu nyuma mu butegetsi nabo akavuga bati ivye ntivyigeze biba nta n'ivyo tuzi.
Mhm.
Mugabo ukaza wumva hari habantu bagiye babona abariko baravayo banazi bariko baravayo tukaje twibaza ati none ukuri nukuwe.
Mhm.
Hama hari nibi n'iyindi nkuru numvise kuri uwa kane aho mu kiyaga gweru hoba ariko arasura kuzaratogwa iziga.
Mm-hmm.
Aho abategetsi bo mu ntara ya Kirundo bavuga ngo ntivyo bayiva ku butaka bw'u Burundi bariko bavuga uko byo babizana na uruzi Kagera.
Mm-hmm.
Ibyo bintu n'ukuri biriko biratubabaza ntitumenya ukuri kwavyo kuko harahura hari abantu baza gutabwayo bakuwe mu zindi ntara mu gihe hakivugwa mu Burundi abantu banyuruza abandi.
Mm-hmm.
Bakabugwa irengero cyangwa abantu bagahagarikwa ukabura irengero ryabo.
Mm-hmm.
Kwereyo twasaba nk'abategetsi b'u Burundi bagerageze bamenye ko bariko batwarira abanyagihugu batariko baritwarira ubwabo nyene barabe neza hagize umuntu agira ikibazo naho yoba ari umuntu bita mutoyi.
Mm-hmm.
Barabe yuko atari kararenganwa atari karahohoterwa kuko tumaze kubona imwino minsi hari abantu umugwi w'abantu mengu rafise ijambo mu gihugu n'uwundi mugwi umenga nta jambo ufise. Aho
abayufise nibande abatawufise nibande
eha dufate nk'abantu bari begamiye umugambo uri ku butegetsi n'imigambwe bo basa n'abacuditse.
Mm-hmm.
Umuntu wari we wese uhura umengara kingiwe cyane nawe ukuri kosa ntiriboneka.
Mm-hmm.
Muga tubura hariho nk'umuntu akazira ko yagiye bamusanze mu kabara ikaranwa na mugenzi we kumbure basangiye ivyimviro.
Mm-hmm.
Aho baca bagirizwa ko bari mu manama adakurikije amategeko kandi bari ko banwera mu kabara aho basangira n'abandi atanama zibera mu bubari.
Mm-hmm.
Ugazuhura uwo muntu arafashwe aragiye arahohotewe arajanywe mu ibohero akarimwikwa ku idosiye iremereye igoye no kusigura mu gihe umuntu atavyabarimwo.
Mm-hmm.
Rero novuga nti ni yangora nayo kubona umuntu atari mu butegetsi yuko umenga ni umwasi.
Mm-hmm.
Aho kubona ko ubudasa bw'ivyimvira ibwo bwubaka igihugu bakabona ko ubudasa bw'imigambo ahubwo ari bwo bwansi. Rero twovuga tuti nk'abantu batwara barakwiye kubirengera bagatahura ko umuntu mutavuga rumwe ahubwo muteranye ivyimviro kugira byubaka igihugu kuko yawo mutavuga rumwe afise imigambo ategurira abanyagihugu.
Mm-hmm.
Nuri ku butegetsi afise imigambo aterera abanyagihugu rero iyo bayishize hamwe iravamo ikintu cy'ikimazi ku buryo igihugu gishobora gutera imbere nicyame mu bukene ngo twame turiko turasegerereza.
Mm-hmm.
Icyo kintu je ndibaza ko abategetsi bakwiye kugikorera ko ni hamwe ibintu byo kuguma baryana ngo aba bavugira ko ari amaradiyo ngo abagize n'ibiki ugahura n'umumenyesha makuru agezaho asigaye atinya no kuvuga ikintu yakibonye. Urumva ko tuba tugeze ahantu habi
urafise akarero kaho bimaze kubaga gatoma.
Ego uraze nk'ibintu byabaye muntu ze mu muri gwe batoye iziga muri gwero.
Mm-hmm.
Nararaze nararonde iradio nimwe yo ku butaka bw'u Burundi yo bivuga ndabura ariko ku mbuga ngurukana bumenyi bakabivuga.
Mm-hmm.
Mbere washaka bakavugisha n'abatware baherereye ahantu bakavuga bati twege haba mu gipolisi n'abatware bakavuga bati ibyo biziga twabibonye byaje bivaha bakisigura gucyo. Mm-hmm. Mugabo ugahurira radio ziri ngaha mu gihugu nta nimwe nk'ubu kuva kuwa kane babitora guhera kuwa gatatu no kuwa kane gushika uno munsi nta radio nimwe irashobora no kuza gutohoza ngo ipfume ibaza uko ibintu bimeze twumve banabivuze. Urumva ko hari inkuru baca batinya ati twozivuga n'amaradio yacu natwe buyugara nk'ayandi.
Urakoze ubwira umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze.
Mm-hmm. Tose kandi na Arma ku murongo w'inzu wa telefone ya Arma ikaze.
Nego murakoze ko mumeshe makuru.
Yego ahwerereye hama na makuru tuzaniye canke n'ivyumvira.
Na makuru amwe nyene nibibazo nyene ni ivyumviro.
Tuka kwijamba.
Nashaka gushikira no mu pandemye aje kuvuga kubyereke ibyo biziga.
Mhm.
Ukuri ni ibintu bibaje mu gihugu cy'u Burundi aho abandanye hatogwa biziga ibyo niweza ko atari byo kubesha kuko jewe kirenda kibamo ndabizi byabaye mu Rusizi.
Mm.
Yani byabaye bijya abantu barundi bishwe ntawuzi cyari cumye bicwa.
Mm-hmm.
Ariko ikibabaje nuko nk'uko yavuze ubutegetsi bw'Ubujumbura buvuga ngo ngo nabavuye mu bindi bihugu ngira nabo bavuze ko bo baravuye muri Congo ariko icyo tuzi cyo na bene igihugu w'Abarundi hanyuma sinzi ko nyakomeje makuru hari kino shaka kuvuga ku kibazo kiri ku gisirikare sinzi ga dufite umusirikare wacu avuka umuryango wacu yahohotewe yagize ibibazo sinzi ga umuntu yakivugira hano ko mwaza kumfasha mu kagenda ikiganiro nko mu byo masambi
yahohotewe ahagaze hembwa nimba ari ibyerekeye umutekano wawe tuze kongera kuvugana hanyuma nimba bishobora kubangamira umutekano wawe nk'uko uri kurabivuga
byoshoboka kuko nibyo azize si ibintu bifashe ibintu byumvikana bageze ku musaga amazi agomba kuza ukwezi afunzwe ego mu byo byiza mu mpayo yo uwo mwanya tukavugana mu masambiri
turagerageza
ego mwamugize neza kuko birababaje birababaje hanyuma nkavuga nyine kubyerekeye igisirikare uravuga ko amasezerano ya Somalia n'Uburundi yazobarangiye mu mwaka w'2021 ariko igihugu cya Kenya n'igihugu cy'Uganda bo basabye ko icyo kiringo cyawe yoreka ko boreka gutahukana ziriya ngabo z'Abarundi je ku bwanjye mbona ko ingiro imvugo yoja mu ngiro ya Roni kugira ngo abasirikare batahe baje gufasha bazi mu gihugu cyabo kuko urazi n'abasirikare benshi hari n'abariko barataha uno munsi bamwe inshuti zacu turiko turavugana barimo bata amafaranga yabo ntawuziyari
ni ukuvuga ko ntibayaronswa cyane
ntege baronka ubu barimo baridoga babaza amafaranga yabo yagiye he urumva bupfuma bataha bagataha mu gihugu cyabo bupfuma bataha mu gihugu cyabo by'ukuri nkavuga ku kibazo cyerekeye hari intara mu Cibitoki cya Rugombo barafite ikibazo cy'amazi ntitwumvaga impamvu ikibazo ariko harabura amazi mu ntara ya Cibitoki ariko ahandi hose amazi ariho mu gisagara cya Bujumbura amazi ariho ahandi hose amazi ariho mugabo iyo ntara n'ukuri ntibagarukiye kuri bene igihugu w'Abarundi bariko barabura amazi banywa amazi y'ibinogo ego harabonetse amazi inda mu binogo niyo bikora ko mu gihe amazi n'utuzi tuboneka tuza mu ijoro nawe nta urazi ko ata muntu akigenda ijoro mu gihugu cy'u Burundi nibaza ko
ugenda ayo mazi uvuga ko abura ni mu makomune yose ya Rugo ya Cibitoke canke hariho uduce byihariyemo ni
komune ya Rugombo ni komune ya Rugombo n'igice cya Uganda kandi hose amazi arahari ukiyumvira ayo mazi aza mu ijoro mbega azava mu munyagihugu atemerewe kugenda ijoro ugenda ijoro ikinga bakagukubita baragukubita urafungwa uzana amafaranga urumva ni ibintu bibabaje cyane mu gihugu hanyuma nkavuga ku byerekeye hari urucanco rugiye gukurikira itariki zitatu z'ukwezi kwa 11
urucanco
ko hagiye mu bintu by'imvuzo za politiki by'ukuri ibintu bihagarare kuko bihagarare baravuga ko hagiye mu bwambwe CNDD-FDD
mu rucanco
kugira ngo batore urucanco rwa mugiga menga sinzi ko ari mugiga gutyo yuko barushije mu mvuzo za politiki n'ukuri ibintu byohagarara mu gihugu
barushije mu wadusiguraga ahma kugira twumve neza ko bimeze urucanco na CNDD bihuriye he
bo hari urucanco ruzoba itariki ruzotangurwa n'ubushyamirwa rw'umugore abantu itariki zitatu kuva ku mwana w'umwaka gusa ku myaka 30 ruzoba kingira iyo ndwara zomara iminsi cumi n'ingahe gutyo itariki 14 z'ukwa kane ariko abantu bari kubarasemerera baravuga aho ngo barasaba abantu biga ibuganga ko bokwitegura bakaza gufasha uwo mugambi urumva ariko hari mwamwo rero bamwe bagenda biyandikisha mu zindi ntara bagacaba bakuramo kugira ngo bashiremo abiwabo kumbure bati badafise ubumenyi ugasanga nk'umuntu yize ubwo bwanga amaze imyaka 5-6 urumva se kuza kuza gutera ushinga umwene gihugu hari ingaruka by'ukuri
urakoze cyane aho kuri ayo makuru yose duhaye ugira umunsi mwiza
ariko muze kwibuka iyo saha n'ukuri
urakoze ubwire umunsi ubwire umunsi mwiza go cyase kandi na Leonce ku yindi murongo wa telefone Leonce kazi nawe ku jugi America
akatina se ngo bimenyekane
mutubabarire nta kundi ntimwabitubwiye hakiri kare
cyo na bamvuge bamvuge amakuru yambaye ko bari iwacu mu Burundi yari ku munsi wa gatanu itariki 2026 nicaye ahantu bita mu kagira abageni mbona dusevide zone turi kumwe na mutama wanjye aza kuntora ahantu nicaye akambwira ngo hano icyo ndakubaza yarantoye aho nyene acantwara ku ipolisi akansaba ko mbere akabanza ko minote akantwara n'inyanja yatutse bakabaradufunga wadufunze ku munsi wa gatanu hagaze ku wa mbere gusamba ukajakatubwira ngo mupfundire muzira ngo harapfuye umuntu ngo mwagiye ku maziko ngo kandi wariho inzu y'ibati mwadandatse ndiyumvira iyo nzu yadandatse sendayibura rero sinzi ukuntu imana imfashitse rero ntibitatubone ku munsi wa kabiri araza birabonana na ofisi biravugana ama rero baca baraturekura baturekuye aya tusubiye gusubira ku muhira twumva inkuru ati nawe musubireyo bayiba barondera kandi mongere musubireyo keza n'isaha rero twe turanyegeye nta mahoro dufise ubundi twatanyegeye kabisa ariko bamutuvugire hejuru bareke utwiruka ko
none hari ikibazo mwari mufitaniye n'uwo mu chef de zone ntushaka ko tukuvugize hari ikibazo mwari mufitaniye
nta kibazo nta kimwe twari dufite ikibazo ingorane ze mpaye mbonani kubera twari tuvuye mu nkambi y'induta twari tuje kuraba ukuntu hameze kugira duhunguke ego
none ukibaza yuko rero yoba ariko abakurikirana bivuye kuki ahanyine
adukurikirana kubera twahunze igihugu niko ndese nabibona
ico kibazo hari wumaze kukibwira wundi haba mu bakuriye wo mu chef de zone canke abandi nkaba mu standard nababura matari
oya ntawe ndabibwira ubuhonye ne turanyegeye kuba twumva inkuru yuko bahaye bararondera ngo umuntu wadusohoze ngo dusubire mu gisingo ngo baca mu kibano twadutungiwe ubuza n'ubutwatake niko ubuze n'inyegere yantu bita igigembezi none inyegere
nukwirasabye
mutubwire tuvugire hecyuru batureke twabuze nuko twosubira mu nkambi kugira duhunge noneho naho twosubira mu nkambi umva twose duhunge kwa dusikira umva atari kwa guhwera nyine umva ibintu by'abahunze n'abaze mu Burundi umva batafitaniye amatabu
abandi hari habo mwari mwayahungukanye
ino mu nkambi twiyandikishije kubera rero baba bameze nk'ababihagarika catumira nk'abagenda mu Burundi ati tugere kuraba ukuntu hameze ko n'induga igikomeye zitagikomera tuba tuzisubiramo tuba tuzisubiramo kumwe tuziba ku kundi twumvise batanga guhunguka ca tugenda twa tumaze indwi yagomba ikwire acaradufata
ni mwihangane urakoze cane kuri ayo makuru yawe uduhaye
ubu turanyegeye kandi ingorane zihari naho nuko aguma barondeza ngo abaturekuze mu gasho ngo ama badusubirire kandi nta muntu aturekuye niwo zisebutazo nyine yaze kuturekuza nta wundi aturekuye amakuru yanze nayo
urakoze cyane wihangane
abo nta ngorane
tose kandi na Emmanuel ku yindi murongo wa telefone Emmanuel ikaze
mahoro Diane
aho uherereye hama ucuduga ku ijambo
ndi mu majyepfo mu karere ka Ruhango
na makuru canke n'ivyumviro
ngo hari igitekerezo nashatse gutanga ku bijyanye urabona hari icyitwa amakoperative ubundi buriya bwari uburyo bwo gushyira imbaraga hamwe Diane ariko mbanzira nihanganisha abo bavandimwe b'abarundi buriya abanyarwanda n'abarundi turi abavandimwe bakomeze kwihangana bibaho niko hano muri Afurika bimera nkomeje ku gitekerezo nari ndiho cy'amakoperative bwari uburyo bwo gushyira imbaraga hamwe abantu bagakora bakiteza imbere ariko kuri ubu ngubu amakoperative abanyarwanda benshi hirya no hino mu turere ndetse no mu mujyi wa Kigali ndi buze kugaruka kuri koperative imwe mbayeho mu nyamuryango wayo usanga ari ubusuma n'ubusambo bwihariye ndabivuga mu ubu buryo rero hari uburyo amakoperative agira gutya agashyiraho ibihano agashyiraho imigabane kugira ngo nje muri koperative hari imigabane tuba twasabwe gutanga ukawutanga ariko bagashyiraho n'ibihano bitajya bigira ahantu byandikwa ngo bigaragare umunyamuryango muri koperative ntagira inyungu kuri bya bindi byinjijwe na koperative umunyamuryango uri muri koperative uyu munsi wa none ahubwo ahora abwirwa ko hari amabwiriza yavuye hejuru ukibaza ese hejuru ko tuzi ko urwego rwakabaye rureberera amakoperative nka RCA rutubwira ko rugiye kunoza imikorere y'amakoperative ariko uyu munsi wa none amakoperative yaba y'abahinzi yaba y'ababikorera utwabo uyu munsi wa none amakoperative niho hantu havugwa urunturuhu niho hantu havugwa ibintu bijyanye no kunyereza imitungo abayinyereza bakigendera abigamba ndetse bageze hirya barajyanye amafaranga kuko hari ababakingiye ikibaba yane ngira ngo mw'iyi minsi ya none urabona ko umurimo ari ikibazo ariko umuntu araturuka ku ruhande akaza kivanga mu murimo w'abantu akakubwira ko we hari urwego rwamuzanye muri icyo gikorwa akavuga ko urwego rwa leta rumushyigikiye muri icyo kintu ibi bintu biteye urujijo hano mu Rwanda kuko mu makoperative menshi yaba ay'abahinzi b'ibirayi yaba y'abashoferi ndetse n'ay'aborozi yewe biraza ibyo bintu bikagushyikira ukibaza tukavuga ati se nka RCA ko ifite byose ko numva amafaranga yafite ministeri iyiha amafaranga nka RCA irakora iki kugira ngo imanuke ize yegere abaturage ko baheze mu rungabangabo kuko iyo ujya kubyumva ukabyumva mu bamotari ejo wabyumva ukabyumva mu bakarani barabikorera ku mutwe ejo wajya kubyumva ukabyumva mu bahinzi b'ibirayi abangaba bahinga mu murima ndetse bagasabwa no gushyirirwaho igiciro umuntu ntiyigenge kubye biriya bintu urabireba ugasanga birababaje kandi nihuse hariho ukuntu wenda umuntu kera yagiraga igenamigambi akavuga ati uyu mwaka njye ngiye gukorera ku ntego nzagere kuri iki tuvuge wenda ugiye uko guhinga umurima w'ibirayi ariko uyu munsi ntabwo ariko biri uzahabwa amabwiriza yo gusarura bya birayi ibyo nibimara kuba noneho uzahabwa n'amabwiriza batitaye no kwigihe wahingiye imbuto yawe yangirikire mu murima usange bigizeho umuturage ingaruka z'ubukene kandi urimo urabazwa mituweli ni ikintu kizwi ko hano mu Rwanda iyo udafite mituweli harimo ikibazo iyo udafite mituweli nta vuriro wagana ngo rikuvure kuko habaho icyitwa kwivuza ijana ku ijana kandi Diane rwose mukuri abanyarwanda nta bushobozi dufite ntabwo tubayeho neza kuko niyo ukora ntukora utuje niyo ukora ntabwo ukora ibyawe ngo umenye uti nashyizeho igenamigambi ry'ibyo nzakora kuko ugenerwa ibyo ugomba gukora ese diya ibintu nka RCA rwose mbasaba mwazayegereye mukayitubariza muti abanyamuryango abaturage ari bo banyamuryango b'ayo makoperative yakagombye kubagirira akamaro ko ntacyo abamariye ko n'ubundi bari kurwaza bwacyo ayirwaje n'ubundi ugendeshaga ibirenge atagira inkweto zigendesha ya koperative yaje kumara iki ese rwa rwego nka RCA rw'igihugu rureberera abanyarwanda rwaje kumara iki diya rwose mugeze kuri icyo mwaza tubariza RCA ndetse mukanayidusabira kumanuka ikegera abaturage
ntacyo nogenda nemereye ahanyene ariko n'ibibazo byinshi mudutura bimwe birakunda ko tubikurikirana ibindi ugasanga hariho impande zidashoboye kuronka ariko nk'uko nabwiye n'abandi reka ndavugana na bagenzi bacu bakorera mu Rwanda ibyo bibazo mudutuye bazogerageze kubikurikiranira hagufi bamenye ukuri aho kuri imbere kudutunganya ibiganiro bitandukanye
murakoze cyane rwose
ugira umunsi mwiza Emmanuel twese kandi na Alain ikaze na wewe Alain uratwumva
ego ndakumva Diane
ego nduga ku ijambo uhereye kutubwira aho uherereye
aho ndi mu Ruyigi ariko nashaka nashaka kuvuga n'ibintu byari ibintu bibiri ariko nahera ku kibazo nabonye utumvise neza bari bakubwiye cyerekeye vaccination iri cyategurwa iyo vaccination ni ya meningite kandi meningite bari bakwivaccina muri 92 kandi bacancura marango diza urumva baracerewe leta yakerewe ariko gusura gucandaga abanyagihugu mu bihumbi bibiri birumvikana ko mu bihumbi bibiri na kabiri gusa none bagiye kubikora rero mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani. Ikibazo kihari ni uko abazokora iyo vaccination umugambwe uri ku butegetsi waciye ubyikubira mu gushyiramo n'abantu batize iby'ubuganga nico rero abanyamakuru bari i Bujumbura bafasha bakamenyekana n'abaparteneri bose finance na tekinike ba programme ya rja vaccination bakabimenya bakugira ba bumve ko hari ko araba makosa nyine kugira icyo gihombo kizagenda neza. Ntiwari wabyumvise rero
urakoze
cyane ngo ntiyabisobanure neza
sinari nasobanukiwe. Ego ala nimba atari ibanga uri mu gisata cy'ubuvuzi?
Oya, sinde mu gisata cy'ubuvuzi.
Nuri mu gisata cy'ubuvuzi hama mugabo nka za PV uvuze programme la de vaccination mu gifaransa ho mu Burundi nka za ruyigizira kuri rayo drasi ya mashami hari byo urumva banuganurwa bavuga ico bagiye gukora kuri ico kibazo tuzorondera ko mu gitomoye uramutsa uyo mugambi w'igihugu jeje gucandaga ariwe PV mu Kirundi mu Burundi tumubaze utwo tubazo ariko nkungaho mu ruyigi hari bimaze kunuganurwa ku iyo mugambi oba uzivyo bibazo biko birashirwa hejuru n'abanyagihugu.
Eh biko biravugwa hose si muri igi gusa ni mu gihugu hose bariko barandika abantu atanaho bari bahuriye na secteur ya sante cyangwa ibizi bya sante. Kubera biri nk'amafaranga menshi bazotanga 25,000 francs par jour kandi bizokorwa pendant 10 jours. Urumva rero ituma rero le parti au pouvoir yashaka kubigira kubijaganya no gushyiramo abantu no kubyicanya.
Murafise ivyemezo yuko abariko barashigwamwo muri ico gikorwa co kuzocandaga iyo
mena abo bavuye kwiyandikisha kandi bavize ma reset pedagogique yiza ma normal yiza ma scientifique
batigeze baja muri ivyo
vyo bivuga yigiye ku kibazo canje kwa gushaka gutanga
ura urakoze cyane reka turaza kugicukumbura.
Yego kibazo cyanje nariko ndavuga ni nashaka kuvuga ni leta dirigence Donald Trump agiye kudekreta
nk'uko
mwe muri ngaho muri Amerika mwabizi.
Yego mukanya turi nabashira ko inkuru yose twari ko turayitegura iraza kuja ku mbuga zitandukanye.
Ni ukuvuga rero mu abanyagihugu bamenye ko ibintu leta irabakorera naho ivuga ngo irabakunda naho bagenda bararirimba ngo yezi meze neza nta makimwe kimeze neza na kimwe kuko iyo leta dirija ni yije gufunga abanyagihugu kuko nta muntu ashobora kuzanamwo umutahe w'iyo mu gihugu kiri muri leta dirija nta muntu ashobora gukora umugambi w'iterambere nta muntu ashobora kuza gukora ikintu cyo kuri ubushomeri cyo kiza abantu na kimwe yumva kiri muri leta dirija kandi iyo kabuzi ko tuyirimwo kuva muri novembre 2015 urumva no kuvuga ko tuyimazemo imyaka itatu so mu myaka itatu n'iyindi izoza ukuvuga ko iyo leta rero idashaka kuko abaparteneri baza abantu baza n'imitaye yabo abantu baza gutanga akazi aho kugira ya service donc igira environnement politike nziza kugira abantu baze iyo leta umva iyo bikunda abanyagihugu gute n'uruhendo no kumivya bindi bavuga ngo ntaho zabafagaye ikiro kimwe cy'isukari kizogenda ikiriri kwa munzi urumva no kwikunda abanyagihugu ni bacu ubwenge bavyumve bumve ko iyo leta atakina kimwe ikira bamarira. Na no kuri isuku uvuga ngo no kuvuga nabi leta cyangwa no kugira iki umunyagihugu ivyo z'amatora bariko barapresa bapresanga amatora amatora nivyo azoba ariko azo bironuvere mamanda baronuvere ariko umunyagihugu twiga abanyagihugu twiye dubowe aba urubyiruko rukenye rushomereye nta kimwe buzogeraho ntacyo buzobona na matora nyine azoguma abe amanda zihere izindi zize abantu bagume bakenye ubushomeri bugumeho hati yongeyeho rero n'ikibazo cy'umutekano kuko umutekano wo n'ikindi kintu umutekano nti wo nta n'uhari bazonabesha abantu yabo baruhari ntiwobona umukuru w'igihugu agendanirwa n'abasirikare 600 n'amamodoka y'amajana yuzuye imbunda ni ukuvuga ntibyerekana ko ntaho ahari yatamahora hari nico ni nayo ma eta divergence nyene isi yose guma itwaturako nuko byane mukuri nyemeze nabi cyane
murakoze ugira umunsi mwiza ngaha mu Burundi kuvyumviro byawe udushikirije
nawe
hagataho rero murumvise Alain ivyaje kuvuga ku vya leta zume za Amerika zagize ico bivuga ku biri mu Burundi nuko leta zume za Amerika zongereje kiringo c'umwaka umwe itegeko rya perezida wa Amerika nimero 10/2013 amajana 7 12 ryasinywe itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 hari mu 2015 iryo tegeko ryashyira Amerika mu rwego rw'ibihugu biri mu bihe bigoye kandi bihanzwe bivuye ku mutekano muke mu Burundi ubwicanyi ihohoterwa rya kiremwa muntu iburabuzwa rifatiye kumvo za politiki n'andi mabi kubwa Amerika abangamiye u Burundi n'akarere burimwo muri iryo tegeko rishasha ryashyizwe ko igikumu na perezida Donald Trump kuri wa gatanu Amerika isigura ko ivyo bibazo vyose bikivugwa mu Burundi kandi bishobora kubangamira umutekano na politiki mpuzamakungu vya Amerika. Amerika iratomora muri iryo kete ko kubera izo mvu ingingo yafashe yo kwama igavye mu ntumbero yo guhangana n'ibazo by'umutekano muke mu Burundi yongewe ikiringo c'umwaka umwe kuva ku igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa 11 uno mwaka turimo. Perezida Donald Trump yasozereye ikete giwe avuga ko itegeko nimero 2013/12 ribwirizwa kongera gutangazwa mu bitabo mu gitabo c'ubiko bw'igihugu kandi rikarungikirwa inama nshingamateka na nkenguza amateka vya Amerika.
Crazy it could be, baby, baby's done. Take it easy. Can you leave? I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even one day you're on myself. My only desire, could take it as an angel. It's a madness in tea. She make me fall, darling, darling. She touch me one more time. I might lose my mind.
Akaririmbo ni slowly, Kamedi. Medi ni umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda. Twaza kugerageza kubandanya tugyosha programme zacu zitandukanye haba mu makuru mu biganiro n'uturirimbo nkutu tubafasha kugira weekend nziza aho muherereye. Turacari muri isanga mu minota itarenga 8 turaza kuba dusozereye ikiganiro cacu cuno munsi ariko muracafise urubuga muri iyo minota 8 kugira ngo mutubwire ibiko biravugwa rya nino amakuru tubashikiriza mugira ico yavuga ko mwongere namwe mutuzanire ayandi dushobora no kubatohoreza. Dufise Reverien Kundi murongo wa telefone Reverien Ikadze.
Murakoze muraho dia
turaho turashima
natwe turaho turashima
uhereye ga Reverien
mu karere k'ibiyaga bigari
none kumenga morale ni zero
ha
kumenga ka morale kawe kari hasi
kari hasi
nako
ngira nikomeza
weekend nturameranya ingeniza kugenda neza
wapi ubukene bwa buraturembeje
no
umuntu nyene nta aba yabuze ikintu yihereza
no kwihangana
nakundi bizashira tuza ubukene buzashira ngiye
ego Reverien uno musi utuzaniye amakuru canke hari hayo twakubwiye ushaka kugarukako
yanayo mwambwiye ashaka kugarukaho
urubuga ni rwawe
yego murakoze nagomba kuvuga ukuntu leta y'u Burundi yarungitse abasirikare mu gihugu cya Congo ngo bage kurondera y'abagwanyi bakamara igihe bagwanira yoti je kuganje neza yuko leta y'ubujumbura yuko ata amategeko ngira igira yo kugera kuvogera ikindi gihugu nka kutogera ikindi gihugu ngo bagiye kugwanira n'abantu boba bara baraguye bahasiga ubuzima urumva yuko leta ibintu yakoze atari ibyo
yarabihakanye ariko gushika nino sahira acabihakana ntiremeza ko yabikotse
aya ntabwo bazera kubera turabazi turazi byawo kandi aho niri n'abandi basirikare batumye baranka kujyayo ari ubu amatwa sumi abavuga yuko barimo barahohotega ubuzima baba base kuza gukora igikorwa babatumye urumva rero mugo na gasosi ndimo yarabivuze yuko ngo abagwanyi bagomba gutera igihugu urumva nawe nyene ubwa mbere bahora babihakana mugo yarabyivugiye yuko abagwanyi bahari none uko ubwa mbere bahora bavuga ngo nabagizi ba nabi ngo nabasuma ubu rero urumva batangiye kwemera yuko abagwanyi boba bahari ari none jese mbona leta ibintu irimo irafa aho kwicarana n'abatavuga rumwe ngo ibibazo babiheze baganire kugira amahoro agaruke mu gihugu bakaguma bitoza utunyoni ngo umutekano ni wose ikintu kimbabaje n'uwo munyagihugu ahejeje kuvuga yuko yahungutse mugo ubu barimwo baratotezwa baronderwa binyegeje none ko bahimiriza abantu batahe kandi abantu baca baguma babafata babahohotera bamwe baba irengero ryabo none bumva ayo mahoro ari hehe kandi baguma bagira bica abantu n'ibyo biziga twumva batora muri gweru bishwe abantu simba n'icyo babamo barazira nk'ubu leta yari iyo bakingi akaba ari bibica urumva birateye ubwoba birababaje imana niyo yo gukingira abarundi kweri ubundi turabona yuko bigoye mu Burundi
ego mwihangane yahoranye urakoze ubwira umunsi mwiza
ego nawe urakoze nabwira umunsi mwiza kandi turabakunda
urakoze cyane rwose mubandanye gutyo nyine Reka twakire na Kimenyi mu mwanya mutonya dusigaranye Kimenyi aho herereye hama ucuvu gusongora kuko turi ko dusa nk'abasozera.
Banje kubasoza.
Mwaramutse mwiriwe.
Mwiriwe. Ndi muri bifite ya Ruwa. Majyaruguru ya Uganda.
Yego.
Icyo ariko hano nagukunze kumva kuri shortwave.
Kuri shortwave ngaho mu Buganda muhinga bw'ivyuma fatu aravuze ko abyumvise bazoraba uko babikora.
Ego.
Ego.
Maja kuvuga kuri ari amatora yo muri Kongo. Ari amatora yo muri Kongo nagira ngo ni sebere abaturage bo muri Kongo ni bishiti zacu. Cyane cyane mbwira bariya bari ku ruhande rwa opposition birinde kuba bagumura abaturage ngo kandi abaturage nabo babashe kuba babumvira abaturage bareke ku mibyo aba opposition bababwira kubera maze iminsi numva aba opposition bafite intumbero itari nziza yo kudobya amatora nkaba natwise abaturage bazahitemo umukuru w'igihugu babereye kandi bihitiyemo kandi saba na perezida Kabila nawe azirinde kuba hari abaturage yarasa cyangwa igisirikare kimwe kirasa abaturage kubera atazisanga nawe mu maso ya Fatou Bensouda irahe mu Buholandi ite nicyo nakwisabira abanyekongo kandi abifuriza umutekano
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
Ego.
Nuko rero akaba ari no kuri Kimenyi duce dusozerera ikiganiro muri sangacuno munsi nshuti bakunzi mwakoze cyane ku kanya mwafashe ko kutwumviriza aho mwari muherere haba bari mu Burundi muri Uganda Tanzania mu Rwanda eka hose mwakenuye cyane gose yakoze Fatuma Dimasi Kalala yegeranije amajwi n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya na engineer bari kumwe muhinga bw'ibyuma na Lidiane Nahazwe turongera igihe c'isaha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda muri ico gihe turaza kubashikiriza ari amakuru agezeho duhereye kuri iyo nkuru mwumvise yuko Leta Zunze za Amerika zongereje kiringo c'umwaka umwe itegeko rya perezida wa Amerika nimero 10/2013 amajana 7/12 ryasinywe itariki ya 22/11/2015 igitegeko ryashira Amerika mu rwego rw'ibihugu biri mu bihe bitoroshe kubera ikibazo cy'umutekano mu Burundi. Mururanigwe naha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda.